Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Ndabahaye mwiriwe cyo tinamwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze makuru yo ku munsi wa mbere cyugira kezo rya gatandatu ruhuma mwaka wa 2023 aya nayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Baratabaza leta kugira ibarose bifungurwaho n'abanyororo bo mu bohero rya bubanza. Abanyororo bavuga ko bakwije iminsi itanu bataronka icyo bafungura. Nayo urongoye umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD ni muri commune Nyabihanga intara ya Mwaro abarizwa mu gasho kiyo ntara kuva ku munsi wa gatatu uheze yagirizwa gushyigikira umwigisha yafashe ku nguvu umwana w'umukoka. Ukwezi kose kurarangiye abana b'abanyeshuri bo mu ikambi ya Nyarugusu ni muri Tanzania badahonyora ku ishure ababyeyi babo bana bakaba bari mu mubabaro mwinshi kubera ukutumvikana kuri hagati y'amashyirahamwe abiri ajejwe indero muri iyo kambi. Kaze neza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese kuri no w'Imana. Niho imyaka 32 yari ikwiye neza abarundi bateye igikumu ku masezerano y'umwe bw'abarundi ku munsi wa mbere uno munsi mu gihugu cyose. Ibirori inyamukuru bikaba byabereye ku mugwa mukuru wa politike igitega. Mu ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije abarundi rijanye n'uyu munsi yamenyesheje ko indongozi arizo zatumye umwe bw'abarundi uhungabana kubera amaronko no gushaka kuguma mu bibanza zirimo. Asaba indongozi kubera karorero abuzijejwe mu gushira imbere ubumwe bw'abarundi twarazwe n'abasokuru. Umviriza Evariste Ndayishimiye.
Umunsi wa gatanu ruhuma rero si umunsi w'ibirori gusa, ni umunsi duha karyo ko gukabura utwibutsa uruhara n'uburemere ntasubirizwa bw'ubumwe twarazwe n'abasokuru, maze tukabona kwisuzuma no kwinegura aho twatsitaye tukagwa kugira ngo ntiduhereyo, ahubwo twibyukiranye tubyuke twibuka ko turi bamwe dusangire impetsi imwe aribwo Burundi. Bavukanye Barundi, Barundi kazi, bagenzi bo Burundi. None rero twisuzume, dusubize agatima impembero, duheze twigira inama. Uyu mwaka duhimbaje uwo munsi mukuru ku kivugo kivuga ngo indongozi nizo nkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye. Tubere abandi akarorero. Dushyigikiye ku ndongozi kubera ko twabonye neza nk'uko nabivuze ko atanye na gihugu ukwiwe agira amacakubiri. None wewe umuntu wo mukumira ngo umukurehe umushyirehe. Twafashe icyo kivugo kuko twabibonye muri kahise mu mabi yagiye arashyigikira igihugu cyacu ubumwe bugahungabana. Ibyo kenshi bikaba byava ku burongozi mubi bwacanishamwo abose rimwe mu kubankisha abandi no kubakumira kubera gucambirwa n'ibyicaro. Indongozi ibereye itegereza kugira akarangamutima kibanga n'ibango igaharanira inyungu z'igihugu ijejwe kurongora, mvuze igihugu ushaka kuvuga abantu bakigize. Indongozi ishobora kwihebera abandi ikabitangira ikemera guhera inyungu zayo kugira ngo abijejwe bamererwe neza.
Turabandanya n'ayavugwa mu gisata cy'abanyororo kuri radio Inzamba. Abanyororo bo mu ibohero rya bubanza baratabaza ko bakwije iminsi itanu atafungurwa baroswa, basaba abategetsi begwa n'ico kibazo kugitorera inyishu mu maguru masha ibara ritaragwa. Evelyne Mukeshimana.
Amakuru ava mu ibohero rya bubanza yemeza ko haheze iminsi itanu iryo bohero ritaronswa ibifungurwa bisanzwe bigizwe n'ibiharage hamwe n'ifu. Amakuru dukura muri iryo bohero, abafungwa bashobora kwicwa n'inzara hamwe atagikozwe. Ku bafungwa bafite imiryango aho ibubanza batunzwe n'ababo mu miryango baza kubaraba babagemuriye, ariko ngo hari imiryango usanga ikenye aho hari abadaheza ngo bagire icyo bagemuriwe ku munsi ku munsi. Ayo makuru ava mu ibohero rya bubanza amenyesha ko hari abafungwa bamaze gutangura gukikwa n'amagara na cyane cyane abasanganywe indwara y'umushishito. abafungwa akababazwa nuko ico kibazo c'ubukene bw'ibifungurwa cama cisubiriza muri iryo bohero kuri iryo kena ry'ibifungurwa n'abarongoye bohero rya bubanza ngo ntacu bashikiriza abafungwa kuri ico kibazo abo bafungwa basaba abategetsi begwa n'ico kibazo kugitorera umuti urama uruganda kwa radio Inzamba rukaba rutararonka kuri telefone Emile Nduwayo arongoye bohero rya bubanza
arakinuye Evrine Mukeshimana turabandanya namakuru twabateguriye kuri wa mbere urongoye umuhari w'ugwaruka CNDD muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro apfungiwe mu gashoka Mwaro kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze yagirizwa gushigikira umwigisha yafashe ku nguvu umwana w'umwigeme akanagirizwa gutera ubwoba uwo mwigeme kugira ngo ntashire hejuru ibyamushikiye Valerie Mucho
uwo mwigeme yafashwe ku nguvu n'umunyeshure wagizwa kumufata ku nguvu n'umwigisha Emmanuel Ndimugwimo batazira Rome uwo mwigeme abakumuterama yoba yagiye kugama imvura ku mwana wo mwigisha nawe acaramufata aramusambanya bimaze kumenyekana uwo mwigisha yaciye arondera witwa César Sinduwijimana arongoye imbonera kure muri komine Nyabihanga kugira ngo amufashe kuzimanganya iyo dosiye amakuru avaho muri iyo komine avuga ko uwo mwigeme bamukubise cyane baranamufatira ko imbugita kugira ngo ntashire hejuru ivyabaye baranamugabisha ndetse ko bashobora no kumwica ariko abavyeyi biwe bahavuye bitura ubutungane mu ntara ya Mwaro ayo makuru aremezwa n'abegereye umuryango uwo mwigeme yafashwe ku nguvu Emmanuel Ndimugwimo na Sinduwijimana César bakaba bafungiwe we mugashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Mwaro.
Mwere yarivuze umwere yaciye amuhamagara aramutuma ko amaze kumutuma ko yasanze ari kumwe n'uwo César César umuhungu wa Budaya turamuzi tukamumenya yuko asanzwe akora ibikorwa byo gutera ubwoba bwo n'ububegito mu bana b'abanyeshuri ko ashobora kubica rero niho bamukubita baramufatira ku imbugita hanyuma bakamubwira bati tutegereza kwemera yuko atagufashe ku nguvu bemeza byari bihari ababyeyi rero barahavuye baritura ubutungane aba bantu barashenga
ariko amakenga ni menshi ku benegihugu no kubegereye umuryango wowe yafashwe ku nguvu bavuga ko bamaze kuronka amakuru ko hari ko harategurwa uko abo bagabo babiri borekugwa abanyagihugu bagasaba ko ubutungane bukora kandi n'uwo mwigeme yakorewe ibyamfura mbi agakingigwa
kibabaje nuko tumva hariko harakogwa utuntu tunyanganyanga kugira ngo bashobore kurekurwa aho bapfungiwe mu gatare Imwaro kubera tugasaba yuko ubutungane bwo kuyambika umutamana abo bantu bagahanwa kugira ngo abantu bamenye ko hari kizira babone yuko hari icyo gutinya kuko birateye isoni kubona umubyeyi yari yitwa yuko ari umurezi agwa bizo aragiye
amakuru avaho nyine muri iyo ntara yemeza ko atari rya mbere César Sinduwijimana avugwa mu mabi yo guhohotera abanyagihugu no kubakubita kubatera ubwoba bw'uko yobica akabaherana uwasanzwe ari umuyobozi w'ishuri shingiro rya Nyarubayi muri Mbogora aranavugwa kandi ku mabi yo gufata ku nguvu abigeme b'abanyeshuri
Fahri Mucho tugushimire tuve ngaho Imwaro tuje mu ntara ya Ruyigi abakenyezi n'abigeme bo muri komine Bweru babujijwe ko batembera inyuma y'isaha imwe y'ijoro uzo birenga ko wazohanwa hisunzwe amategeko acibwe ni hadab cyo kimwe n'umwigeme azotembera iyo saha atari kumwe n'abavyeyi biwe iyo ni ingingo yafashwe kuri wa gatanu na Diane n'ibitanga uwo ni musitanteri w'iyo komine mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi baranegura iyo ngingo Jean d'Arc Zaninyana rongo iwo muhari anerekana ko ingingo benizo ziza zisubiza inyuma iterambere rusangi igihugu kurikira Jean d'Arc Zaninyana
igihugu cy'u Burundi kirafise amategeko agendera ko na cyane cyane itegeko ngenderwa ko ariyo constitution iryo tegeko rero rikaba riha ukungana mu mategeko mu mwidegemvyo no mu bitegetswa gukorwa byose abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa uno munsi rero birababaje kumva yuko mu mategeko asanzwe afatwa n'abarongozi b'igihugu haba harimo amategeko azashira imbere ubwo busumbane bw'abagabo n'abakenyezi ni ibintu rero bibabaje ni ibintu umuntu yibaza ati mbega ni umuntu mbero iyahe uno munsi igihugu cy'u Burundi muri iki kinjana turimo aho umukobwa uno munsi bavuga yuko ategeze gutembera ari kumwe n'abavyeyi, aho umukenyezi bavuga yuko adashobora gusohoka ngo yidegemvye aje mu bandi ari wenyine atari kumwe n'umugabo wiwe. Ibintu rero bisubiye inyuma agateka k'umukenyezi ni ibintu kandi umuntu abiravye neza bituma amabi akorerwa n'abakenyezi aba menshi, kuko vyerekana yuko n'abarongora igihugu nabo bose bajejwe kubakingira batabafata vy'ukuri nk'abakenyezi boba bashoboye, ariko bashaka kubafata nk'abantu bategerezwa kubaproteje nk'abantu bari fragile nk'abantu by'ukuri badashoboye. Ibyo rero ingendo yo kwiyamiriza ndi umugabo umugore barangana imbere y'amategeko, ico umugore abudijwe n'umugabo abakibujijwe usubira kandi abakenyezi bagasubira bakabona yuko ubwo ntambwe nini bari bagitswe ko uno munsi mu Burundi ntambwe yo kuvuga ati umukenyezi arafise uburenganzira bwo kwibeza bitegenzya ko irabangamirwa uno munsi n'ingingo zimwe zimwe zifatwa n'abarongoye igihugu. Tugasubira rero kwibutsa abo barongoye igihugu yuko igihe cyose bazofata umukenyezi bamusubiza inyuma nta terambere by'ukuri igihugu nishobora kubaho.
Haduye nzamba gateka kawe muriko murakurikira turabandanya n'amakuru avuga mu gihugu cha Somalia. Abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cha Somalia baridoga ko barungitswe guserukira igihugu badafise ibikoresho bikwiye cyane cyane ibijanye n'imyambaro ya gisirikare, basaba umukuru w'igihugu gutegeka abarongoye igisirikare kubaronsa ivyambagwa kuko ivyo bafise bitabereye ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro Bonfils niyongere ni batubwira byinshi kuri inkuru.
Abasirikare bavuga ko imyambaro yabo y'impuzu canke ibirato yaheze basigaye bambara ibicocerwa. Bavuga ko nk'ibirato hari abafise ibyo baronse mu mwaka w'2016 abandi nabo mu mwaka w'2017 aho usanga bitewe biremo hirya no hino. Bakavuga ko bitoroha gukora akazi ko mu gihugu cya Somalia, bavuga ko hari n'agasaba urugendo rero n'amaguru.
Hari tutagira imyambaro tutagisirikare impuzu tutagira ibotine bamwe bafise ibotine zamagombe binandwi abandi na gatandatu iyo tinezana gucika ibihengeri impande zose turimo kugenda n'ibirenge turatakambira ikizigenda mu Burundi kugira ngo agerageze afate imirimo cyose cya gisirikare, kuko batugerwe yaramaze gufata bifata nk'itongo ryiwe nk'itongo ry'umuheto nta kimwe agikeneye na kimwe gukora kuko ajejwe akazi dukora ubuye tuba twakora sebukari yongereye amapatre n'amaguru na ikimerere y'indege.
Abo basirikare bavuga ko iyo bituye abarongoye babwira ko iyo myambaro yashitse ku kivuko cy'igihugu cya Somalia i Mogadisho, ariko bakavuga ko barindiriye amaso agahera mu nzira.
Magashi twabaga no kutukumba ngo ibyo byato byaba bimaze hafi amezi atatu byahise ku kivuko cya Mogadisho. Bitwari babiri tukatanga tujyana n'ibirenge tutazi igituma ibirato bidashobora kudushyira kuri mati aho wasanga bafise igihugu bari bavamo amaso agahera mu nzira, nimba iyo ndege idashobora kubona ikibazo basubiye ibyo byavuye tujye kubyumva bibiri ngo amagashi twashobora
abo basirikare bavuga ko ubukene atari ubwo ivyambagwa gusa, ko hari n'ibindi vyankenerwa umusirikare akenera badafise. Radio Inzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi ngo agire icyo avuze kuri ico kibazo. Telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba.
Inzamba
kadiri nzamba gateka kawe turabandanya n'amakuru twateguriye mu gihugu cha Tanzania, naho imyidogo ni myinshi mu bavyeyi n'abarezi barereye mu ikambi y'impunzi y'Inyarugusu mu gihugu cha Tanzania. Iyo myidogo ikaba ifatiye kwihagarikwa igibikorwa mu mashuri y'intango akorera muri iyo kambi biturutse kuko tumvikana kuri hagati y'amashyirahamwe abiri ajejwe indero muri iyo kambi. Ikiringo cy'ababa hafi kwezi kikaba kirangiye badahonyoye mu ishure muri kino gihe abana bakaba batanguye ingeso mbi zo kuyerera nk'uko tubishikirizwa na Karine Dusabe.
Baba babyeyi b'abana canke abigisha bose bahuriza kuri kimwe, nuko batumva ingene abana bashobora kuvundira muhira ikiringo cy'ukwezi bataja ku ishure mu gihe ahandi nko mu ikambi ya Nduta ibikorwa bibandanya ukuri kwamye. Ngo ico kibazo carashikirijwe komite y'ababyeyi ariko ngo ntacavuyemwo. Umvirize umwe mu bigisha bigisha abo bana.
Twebwe nk'abarimu dusanzwe dukurikirana abo bana nukuri turababaye turacumiye dufite umubabaro ingene aba bana bakaba barahohoterwa, kuko akarorero abajejwe PTA ari gisata cy'abategetsi b'abana muri yarasi barabari cy'ikibazo ati none bigende gute no kuvuga ingene bavutse bavuze yuko yarasi yavuze yuko badashobora kuhirahira ngo bakire abo bana kugira ngo bashobore kubigisha kuko ishirika ririho kandi ikiriza kudayi kuko ngo baba bari famiye none tumaze kumva induta bariko bariga kandi dufite abarimu dusanze tuganira nabo batumenyesheje neza yuko abana bari primaire na secondaire kugeza mu mwaka w'icyenda bariko bariga
igiteye agahinda ngo ni uko abo bana batanguye kuyerera barondera gukora ubuzi butandukanye inyuma y'inkambi abarezi bagatinya ko abo bana bashobora kuhigira ingeso mbi n'ubu tumwumvirize
tugiye neza baratubwira ati umviriza nimuhumure akazi kariko karabandanya ibikorwa biriho kandi ntugire ubwoba umwanya n'umwanya turashobora gutanga akazi ariko ingaruka mbi igaruka ku mwana bamwe birirwa atamakire kurangura amagi abandi birirwa mu miteti abandi birirwa hirya no hino abandi babaye abana bo mu barabara bambaye ibobo tumusaba hasheri n'abajije bagateka k'abana n'ishyirahamwe UNICEF bakurikirana ibibazo by'abo bana
mwamenya ko izo ngorane zatanguye kwibonekeza kuva ku igenekezo rya gatanu z'ukwezi kwa mbere uno mwaka aho abigisha b'abatanzaniya babujijwe kwinjira ico gihe abana bagumye batonda ariko batiga neza ku igenekezo rya cumi na gatandatu ku kwezi nyene abana barabujijwe gusubira gutonda gushika uno munsi ntibarasubirayo amakuru yagiye aratohozwa yemeza ko izo ngorane zaturutse ku inyinyurana ry'amashyirahamwe abiri ariyo Save the Children hamwe na ELC International Rescue Committee zijejwe indero muri iyo kambi Save the Children ngo yanga kuja mu kwaha kwa ELC rishaka gufata mu minwe ibikorwa byose Save the Children yahora ikora kuri ibyo byose rero twarondeye Evariste Makera arongoye igisata c'indero muri iyo kambi ntitwashoboye kumuronka ubutumwa twamurungikiye yabusomye ariko ntiyishuye
ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ACR na leta ya Tanzania barakwiye kuganira bagatorera inyishu ico kibazo kiri hagati y'abigisha n'ishirahamwe Save the Children kugira abana basubire kuronka uburenganzira bwabo bwo kwiga nakamu gategwa n'urunani rw'abaharanira gatega kazi na muntu bariko baravugira abo bana bamaze ukwezi kose batiga Benali Nibizi umuyobozi ushinzwe bikorwa ubwo runani akababazwa no kubona indyane ziri hagati y'ishirahamwe Save the Children n'abigisha zituma abana batakaza uburenganzira bwabo kurikira Benali Nibizi
twebwe rero turabona yuko uko ari uguhungabanya agateka k'abana biteye ubwoba kubona umwana ashobora kumara ukwezi atinze atari imvo zivuye ku banyeshuri ari kubera amatati yaje hagati ya Tanzania ya leta n'ishyirahamwe bahemba abigisha ivyo birateye ubwoba nico bituma twasaba Save the Children yibuke intumbero yayo bishize intumbero yo gutabara abana gutabara abana cyane cyane abo bana bari mu mitorosho bari mu buhungiro kuhombya abana agateka kabo ko kwiga no guhungabanya agateka kazi na muntu no kumurenga ku mategeko mpuzamakungu akingira agateka k'abana kandi Save the Children nayo ikabikora ibizi ari nacyo bituma dusaba HCR kubera ariyo ikingira impunzi yuko haje hagati ya leta ya Tanzania na Save the Children bakaronka inyishu ku ngorane zibagoye kubera abo bana bahije guhomba ukwezi kose ntaho bazoshobora kuronka umwanya wo gusubiza umwanya bataye cyane cyane ko abandi bana biga mu yandi mashuri bariko bariga nihagera ku kibazo kibahuza bose kibazo cya leta abo bana ntawe uzokwibuka yuko bataye ukwezi kose kumbure n'indi minsi ishobora kurenga ko turateye akamaro rero Leta ya Tanzania inyarutse iyo matati yakure mu nzira tugatera kamo Save the Children ko yo kwibuka yuko agateka ku mwana ubwa mbere na mbere ndetse kubaho gahagaze mu ndero hama iyo umwana atagiye mu ishuri arahungamana mu muryango kenshi ababyeyi ntibarumva basiga abana kugira ngo bashobore kuja guca umukate wa misi yose kenshi abana bahura n'amasanganya kibanza rero giheza kigahumuriza abana kigakingira umutekano wabo n'ishuri nico gituma dusavye Save the Children yibuke amabanga ijejwe iheze yubahiriza agateka k'abana ho kuja ku ishuri ayo matata ari hagati yayo na leta iraba ingene boyatorera inyishu mugabo abana bari ku ishuri
hadi nzamba agateka kawe nino ngaha duce dusozera amakuru tariko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwakurikiye Eric Claude Nazo ni jenerali ko ndabashikiriza shimire kandi bagenzaje bafashije kuyegeranya nongere ndabifurize kugira ibihe byiza mu herere iwanyu naho utaha.